bandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Nabaramukije nshuti bakunze muteza amatwi iganiro vy'ijwi rya Amerika risamira ni Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda nongera ndabahikaze mu kiganiro wanyu mu ntara ikiganiro wanyu mu ntara cuno munsi kiremeshereje muri studio ya 18 kirongowe na Jewe Diane nahazwe zimwe mu ngingo nkuru nkuru zikigigigitse
bashobora kuvuga ati barya abantu ntibageraho baba reka nabo tubahereze
boja inama n'ingingo bagahuza atanamu umuntu ahengamiye yagakisha aho kuri kuri ntihagira umuntu ahengama ngo mpengamiye ku bwoko ubu mpengamiye ku bwoko
aba ni bamwe mu banyagihugu muri commune Nyanzalac iri mu ntara ya Makamba mu Burundi bidogera umugwi w'igihugu cy'u Burundi jeje gutatura amatati y'amatongo n'ayandi matungo CNTB kuri kamwana wa mama ko bakibonekeza iyo uri kuratatura imanza zitandukanye hagati y'abahungutse n'abasangwa iyo nkuru iri muzo tugaruka ko mukanya mugume ku maradio yanyu mu Ruyigi havugwa abantu babiri bo mu muryango umwe bishwe ku ijoro ry'uno wa kabiri navyo turabibabwira handi hato ariko imbere y'izo nkuru zose nje ku masonga n'izindi ndabafitiye ntadinje kubabwira mbanze ndabwire muri make ko sentare nkuru y'iyungururizo ya Leta z'Ubumwe za Amerika kuri wa kane yahakanye kwemeza integuro y'itegeko yari yashikirije na Perezida Donald Trump ibuza imiryango y'Abanyamerika bamuka mu bihugu bitandatu bigwiriyemo abayisilamu kwinjira muri Amerika iyo sentare yemeje ko bayinakuru n'abasekuru n'abavyara hamwe n'abandi bafitanye ubucuti bwa hagufi mu muryango n'Abanyamerika bamuka mu bihugu bya Siriya, Sudani, Somalia, Libya, Irani na Yemen badakwiye kwimwa uburenganzira bwo kwinjira ku butaka bwa Amerika. Iyindi ngingo iyo sentare yafashwe nuko impunzi zamuka muri ivyo bihugu na dondaguye ziba zemerewe kwakirwa muri Amerika n'amashamwe abijejwe nazo nyene kandi bikaca mu butungane atakirinze gusabwa ibinyuranye n'ivyo Donald Trump yari yifuje mu ntego y'iryo tegeko yasohoye mu kwezi kwa gatatu kuno mwaka. Tukibutsa ko ku itariki ya 10 kwezi kwa 10 nyene ariho iyo sentare izokumviriza uruhande rushigikiye Donald Trump. Leta ya Sudani y'umanuko yatangaje ko Leta z'Ubumwe za Amerika yari kwiye kwisubira ko ku bihano iheruka gufatira abategetsi bayo babiri hamwe n'uwahoze arongoye ibiro vya gisirikare bagirizwa kubangamira umutekano muri ico gihugu. Amerika kuno wa gatatu niyo yafatira ibihano umushikiranganje wa Sudani y'umanuko wo kumenyesha makuru Michael Makeu, umutegetsi mukuru mu gisirikare Malek Ruben n'uwahoze arongoye ibiro bikuru vya gisirikare Paul Malong ibagiriza ibikorwa vyo kudindiza intambara no kubangamira utwigoro two kugarukana amahoro muri ico gihugu. Leta ya Sudani y'Epfo ibicishije yo kumuvugizi w'ubushikiranganje bw'imigenderanire Mayen na Malok ivuga ko ivyo bihano ataco vyungura mu mugambi w'amahoro asaba Amerika agasaba Amerika kwisubira ko kuri iyo ngingo. Sudani y'Epfo iri mu ntambara y'abanyagihugu kuva mu mpera z'umwaka wa 2013. Muri 2015 mbere abegwa nayo matati baratinya amasezerano y'amahoro yasenyuwe nyuma y'umwaka umwe gusa asinywe igihe abasirikare ba leta bivugwa ko bari barongowe na Malong batera ikambi yarimwo abarwanya leta ku mugwa mukuru Juba. Radio ya Amerika muratwumva canke manzi ku FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 kwatwumva muri mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo kwatwumva muri kugataka ku Rwanda naho mutwumvira ku FM 104 n'ibice 3 mushobora kumva ibiganiro byacu muce ku rugaga rwa internet ariyo wezi 3 akaburungu radio yacu vewa@.com na ku rugaga rwa Facebook adresse yacu ni vewa radio yacu mu ntara ya Ruyigi ni saha 7:10
Wanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Wanyu mu ntara.
Nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa misi yose.
Wanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Nongere ndabahi ikaze mukiganiro iwanyu mu ntara abantu babiri bakomoka mu muryango umwe ho Gatumba Kamuyange kari muri commune Butezi ntara ya Ruyigi ku mugoroba w'uno wa kabiri baragandaguwe n'abantu batarashobora kumenyekana wundi umwe nawe wo muri uwo muryango nyene akaba ari Kiruruma ahari mu bitaro bikuru bya Butezi no nyuma yaho sentare nta inyuzwa y'intara ya Ruyigi ikomore ya matongo y'abanyagihugu baba ibihumbi bitandatu serugo uwo muryango waraye ukozwemo iryo bara ariwe Samuel Ntirampeba umenyesha makuru wacu Fidèle d'Antoine Nsabimana niwe tubaza ino nkuru Fidèle amiriwe
miriwe neza
aho kugatumba wahishikiye byifashe gute
kugatumba muyange n'ubu turiko turavugana niho ndi hari abantu bararitswe mu nama yajemo abategetsi batandukanye abari mu nzego zikuru zo mu camanza baserukiye buramatari ndetse harimo n'icegera cya kabiri cy'umukuru w'inama nshingamateka bose bati ngaho kuraba ibyabaye aho aba
Fidèle tukwisabire uduze idri bukebuke ko turiko tukumva nabi bisigura ko n'abatwumva bariko bakumva nabi walikuwa tubwira ingene zifasha ariko byanagenze gute ejo mu ijoro
hari ejo nge tisazi ne zijoro nkuko abari kuri uwo mutumba babitubwiye niho ipikipiki yari ihetse Samuel Ntirampeba ari kumwe n'umuhungu wiwe ndetse n'umukazana wiwe bashitse imbere y'umuhana iwabo ko ku metero 200 niho bagwa mu mugozi w'abantu bafite imipanga baca barabatemagura umukazana wiwe yaciye atsiraho nyene naho uwo muhungu kugeza mu gatondo bavuga ko yatwawe nk'inyagano ariko mu masaha yegera saa sita bavuye bamutura aho bamunyegeje ikiziga kuri uwo mutumba nyene ahegera umwonga aho bari bamufutse n'utwatsi naho Samuel Ntirampeba ahari mu bitaro Butezi amagara yiwe akaba yifashe nabi kubera imipanga yatemaguwe mu mutwe ku izosi n'imbugita yacumiswe mu nda
abanyagihugu bari ngaho icuka kimeze gutega Fidèle
aho bari bonumengo baratumarariwe abandi nabo ntibitaze iyo nama nk'uko byari byitezwe kuko n'umutumba uba ko abantu benshi nk'uko tubibwirwa n'abajejwe intwaro kuri uyo mutumba ni umutumba uriko ingo za baba 900 n'abantu bahaba bakaba baba 10,000 ariko abo turiko turabona ku ishuri ishingiro ryaho nyene Muyange n'abantu ugerageje guharura batashika n'300
hari abo barafatwa ku mvo z'amatuhuza
gushika ubu abamaze gufatwa n'abantu batatu nk'uko twabibwiwe n'igipolisi bariko bari mu gasho kugira ngo bakore ko amatohoza ku bijyanye n'ubwo rupfu
uwo muryango washikiwe n'ivyo vyago wo uvuga iki
uwo muryango washikiwe n'ivyo vyago ntitwashoboye kuwashika kuko ndetse igisirikare n'igipolisi aho twagerageje kwegera hato ico kiziga bagiye bamenyesha amakuru yuko bahagera ariko ico tuboneye nuko baciye igipolisi gijejwe kukingira abantu baciye bagitekera bagishira muri mu modoka rusihaba nihayo mu bitaro by'akarere ka Butezi bagitwara mu buruhukiro ahandi rero ntibyari byoroshe kuhashika hari hacunzwe cyane ku buryo umengo ni ikibazo catiye cihutirwa ku rwego rwo hejuru ku buryo hariho n'abashikiranganji aha twabonye umushikiranganji ajejwe ibidukikije yamaze kuhashika icegera ca kabiri
c'inamashingamateka
n'abandi bashingamateka baturuye mu ntara ya Ruyigi bose
hano abo bategetsi bari ngaho hari ico bashikije nk'ijambo ry'ihumure canke ico bagiye gukora kugira ngo barabe ingene ico kibazo cokemugwa
ubu nyene turiko turavugana bagiye kuraba iryo tongo uwo Samuel yavuga ko yari yaratsindiye ndetse yariko yari yamaze no gushikirizwa ni tongo riri kuringana ibirometero kare ni tongo riri ku birometero bitatu kugwiza gatatu ni kuvuga hegitari zingana 9 bagiye kuraba rero ko ariko vyoba biri abo bategetsi hanyuma bace bashika ku rugo rwaho haraye haguye ibara hanyuma ngo bace bagaruka bashikiriza ijambo ry'ihumure abanyagihugu bari
urakoze cyane Fidèle gatonya iryo tongo ryabamwe abantu baba babangahe
iryo tongo nk'uko tubibwirwa n'abahari ni tongo ibamo abantu imiryango amajana 9 nitongo rero ririmo abantu ibihumbi 10 nkuko twabibwiwe
urakoze Fidel d'Antoine Nsabimana ari kudukundire utwibutse ku bintu byatanguye kuri no wa gatatu wino ndwi tuko turasozera
akumumvise na karuka abanyagihugu bawe 600 bava ku mutumba wa Munyinya zone mubira ya komine Butezi mu ntara ya Ruyigi bari mu myerekano bavuye ku birometero 8 ku mutumba wa Munyinya berekeza ku mugwa mukuru wa komine Butezi kugaragaza umubabaro wabo bivuye ku rubanza rwaciwe na Senare na Inyuzwa rubaka matongo rukayakomorera witwa Samuel Nirame bakuri uwo mutumba nyene bari bitwaje ivyandiko aho basaba umushikiranga ndi ubutungane kubarenganura bongera basaba ajeje intaro kubavugira imbere Hermenegilde Ndayizeye avuga ko atigeze amenya ivyigo rubanza naho rwaburanishirijwe
je niho navukiye uyu munsi ufite imyaka ingana ufite imyaka 69 twebwe ubwo rubanza ntabwo twigeze tumenya kuko twebwe Samuel nta matati dufitaniye nawe
Ambroise Bukene ari mu zabukuru yemeza ko yavukiye kuri uwo mutumba nyene
ufite imyaka ingana hega mu kiwe mpise 80 navukiye aho nyene ku muyange jewe ndabyakiye gute kwa ukugogwa ga mugenzi mbe ubona nguvu no bankije yaje nami muryango wanje mpise ndawo ujanga bishwe jewe re jo nubundi nagira mbwe muga mu muryango wanje na ukagumuri
nani wowe warigetse umenya ko hari abantu bariko barababuranya matongo mubamo
nta numwe kuva sokuru yahereye mbona yapfuye ari umutama data yapfuye ari umutama nta numuntu numwe yigeze atuburanya twabonye ubu papuru jewe nabonye ruja ngo nidusohoke tuve ngaha ngo Samuel ngo ngo yaradutsinze tukarondera naho yadutsingiye n'uwo baburanye ngamubura
Petero na Imana yatubwiye ko se wa Samuel bakuranye kandi amuzi bikwiye
se wiwe yize mu ishuri mbona yarongoye umugore naje ndumusorengeze kurubura cyamutubwira rero abanye bakenyi abasigaye ubeshe turi ko turagwa mu bana nk'imbeba kandi ari kwa sogokuru sogokuru ko umva giye ati turageregwa biwe kuri bagaze ntabe yaradukuraho baje bava mu runyinya baje se kuyaje dusangaho none ke nafuma vuga ngo amafaranga y'Europia ngo niyo yahaguze ndaga amafaranga y'Europia ntati byamwe n'uwa yazi se wikintu yari izi yari umuntu w'umucuti gusa ngira umuntu w'umutwa muri abo dafisa ahantu higitari cyane gitari cyane gitanda ni muturoderi uwo muntu yatugira ayo manyanga
ikana bamwe mu bajyango ba Samuel Nirampeba bemeza ko ivyugo rubanza atavyo bazi Maria ntawe yankira ari muri abo
kuri yo yitumusengezana none rero se wa Samuel ndeya ni ndi kakubyira n'umusaza anje yewe data wacu kweri sinigeze numva n'umunsi wari mwenye navuga yuko umutumba wose wa muyange kwari gwiwe
mbega abanyagihugu bagiye kubandanya bakora iki Yuvenal Habyarimana ari mu bakwa amatongo
ni imyigaragambyo tutacyo twonona tacyo tugirane gushika ubugenduzi bw'ubutungane budusubiremo uru rubanza tugakomoregwa umutumba wacu nkuko basokuru n'abasokuruza ariho bavukiye kwitura ubugenduzi bw'ubutungane duhe kopi umushikanganje w'ubutungane tukifuza kandi ko n'ubutegetsi bwo kurikiranya hafi ikibazo cy'abantu bababa ibihumbi 10 aho amashuri atanguriye kugira dushikirize umubabaro abaregwa abana tureze kuko twe turangara ikibazo kitagiye mu kidatori w'umuti ntabana bariko barajya mu mashure
Samuel Nirampeba ariko akomorega umutumba wa Munyinya ntitwashoboye kumuronka ko yari yagiye kwinyegeza atinya gashavuka abo banyagihugu mbona imaje Georgine Mustaneri wa komine ya Butezi yavuye agirisha inama abanyagihugu kumuhinga muno wa mbere aho yabumvirije inyuma y'inama mbona imaje Georgine yasabye abanyagihugu gusubira inyuma aho yabemereye gushikana ico kibazo kubamukurira kugira ngo barabicokogwa ubwo rubanza rwateye akaguma rufisi nimero rete rimwe akarongo gakikamye 1988 kwati witariki 12 z'ukwa kane 1988 na Senare na Inyuzwa kubiko rushirwa mu ngiro muri kuno kwezi turimo twarondeyeho muri Senare na Inyuzwa ariko nawo nitwashoboye kubaronka kugira ngo bagire ico baruvuze ko Ibutezi mu ntara ya Ruyigi mu buseruko bw'u Burundi Fidel d'Antoine Nsabimana ijwi rya Amerika
urakoze rero Fidel d'Antoine Nsabimana ku ivyo vyose utwiwukije hari ku wa gatatu aho rero ayo matati mu mva yahitanye abagera kuri 2 yatangura amatati y'amatongo tukayabandaniriza muri komune Nyanzarake intara ya Makamba aho bamwe mu banyagihugu babasango n'abahungutse bidogera umugwi w'igihugu c'u Burundi ujeje gutatura amatati y'amatongo n'ayandi matungo CNTB kukamga na wamama uwa ukoresha mugutatura imanza zime zime umenyesha makuru wachu Alan Yvilangu Ndi Nyanzalak niwe ya duteguri nuhuru.
Nyishi muri iyo miryango yidogera abagize umugwi Sentebe niyo ku mutumba buheka zone kazira abageni ni mu gihe bavuga ko bama mu mishamirano hamwe n'ubugizi bwa nabi bufatiye kukutakira kimwe imanza zaciwe n'abari muri iyo mugwi abo banyagihugu bakemeza ko iyo nyifato itumye ingorane zishinga imizi aba ni bamwe mu bayaze n'ijwi rya Amerika
ntibashobora kuvuga ati barya abantu ntibageraho baba reka nabo tubahereza ni bibaze nyene bihagaze bazokundwa nabo bantu bariko barahereza amato ngo yagusa nibo bariko baratunyaga aho boduhaye gute yosene mbepe umva twayikunda gute none tuzishigikira natwe tadushigikiye abahungutse urumva bariko barabahereza tuzokwama tuyerera nyene nk'ukunyenda
senete be woja inama n'ingingo bagahuza atanamwe umuntu ahengamiye yagakisha aho kuri kuri ntihagira umuntu ahengama ngo mpengamiye ku bwoko ubu mpengamiye ku bwoko ubu uwo ari we wese kamwumviriza igaheza imyidogo myinshi ni ikintu cya mbere n'amatongo urani ikintu cya mbere aho umuntu aba ni umuntu abazeye uburaro n'uburamuko
abo banyagihugu bashishikara bavuga ko niyo baramutse biyumvikaniye hagati yabo abagize uyu mugwi badaheza ngo baborohereze ku ngingo baba bifatiye Françoise Bukuru ati byongereza icuka kibi
byatuza ni icuka kibi nyene natwe nzaherekera twice urumva nyene icuka kibi kiguma nayo katagukunda na kuba birimwo induru nyene ziguma zivuga ibintu byo gutukana ibintu by'imishwano nyene biba bigumamwo nyene kandi natwese nyene no marado biravugwa kenshi no kwicana baravamwo bakicana mwonye nugeze na gatunya gucyo dambango nakabamwishe bamudzitonga anatwe twice nyene dufise ubwoba batakwishe bakumarira kwabi wawe sete bebe yedufashe nyene ukuntu yoduteranye ni karaba ukuntu natwe bw'ubujyo nyene bw'abagabura amatungo nyo ukuntu yozira turabanye n'ukuntu yodufasha nyene nka twabakene atace dufise nyene ni karaba ukuntu yozira dutere
kuri yo myidogo yabo banyagihugu bamwe mu bagize umugwi Sentebe naho badashima kuvugira kuri mikro bavuga ko ari ugushikuza yamara abanyagihugu bwabo bakabona ko mu gihe biyumvikaniye bo bareka Eliandu w'Imana ni kwa bibona
hariho bamwe bumvikana nabandi batumvikana hari he biherera mu muryango nibindi bidaherera mu muryango yarinda kwitura inzego aho hano tuba twiyumvikaniye Sentebe ntiyo kwirirwa iraza utwumvikanishe kuko tuba twiyumvikanishije twebwe nyine kubera mvuga itobijamo ni kubera twebwe umuryango nyene tuba twiyunganganije tukumva nyene yuko hatokwigera hazamwo abandi kutwumvikanisha tuyumvira yuko abandi babijemo ashobora nk'ubu inzu yari mu kibanza canaka bagaca bavuga ati nk'ubu bisaba ucuvamwe bunyene natwe twiyumvikaniye arashobora guca muhana ibiringo atazovamwe ryari itariki y'iniye Sentebe twiyumvikaniye ntiyorinda kuza
mu ntwaro babona ko iyo myidogo yabo banyagihugu itorinda gufata intumbero y'injyane mbere bakanabatumirira kubitura mu gihe badashimye ingingo ziba zafashwe n'uyo mugwi Sentebe kugira ngo baronswe izindi mpanuro Jean-Claude Nduwimana ni mustane wa komine Nyanzalake
twashimye ngene Sentebe yakoranye neza n'intwara hanyuma tugashima n'umutima w'urukundo abarundi bafise bo barazi yuko ivyabaye atari bo babitumye bagiye babona bishika bakayaga kugira ngo ivyo bibazo byihereze ubu benshi bariko barasabikanya dusiganya amaka amwamwe nko ku mutumba wa Kiderege na Buheka na Ruvumera na Mugumure bo kuri iyo mitumba hari ibibazo ubwa mbere dusaba yuko bavugana bakabyihereza iyo binaniranye duca tubarungika mu Sentebe hanyuma Sentebe ikabumviriza kumviriza impande zose ndetse n'amasura hanyuma bagaca bakora bisunza amategeko udashimye muri Sentebe y'intara aca yunguruza ku rwego rw'igihugu abo bafise ibibazo tubasaba yuko ubwa mbere bo biyaga hanyuma byanse bakitura intwaro nayo ikabereka ubutungane yo buherereye kugira ngo babwiture mugani hagira ukoresha inguvu kuko ingimba ntiyubaka
icyo kibazo cy'abanyagihugu badashima uko abagize mugwi Sentebe bigenza mu gutatura amatati y'amatongo kibonekeza mu mazone yose agize komine Nyanzarake nk'uko makuru ava mu ntwaro avyemeza imakamba mu bumanuko bw'u Burundi Alain Yves Irankunda ijwi rya Amerika.
Dusozere igisata rero c'amatati y'amatongo ntara zitandukanye zigize igihugu c'u Burundi tubabwira ubu naho ivye bivugwa mu gisata c'indero mwaka w'ishuri ugiye gutangura mu gihe ntara ya Muyinga igihanzwe n'ibazo vyinshi mu gisata c'indero ivyo bibazo bijanye n'ubukene bw'amasomero ubukene bw'abigisha n'ibitabo umuyobozi w'indero mu ntara ya Muyinga kamenyesha ko amakomune atatu azoronswa abigisha bavuye mu zindi ntara mu mugambi wa leta wo gusabikanya abigisha amakomune nayo azoronswa abo bigisha asabwa kubakira neza no kutababera inzitizi mu kazi kabo inkuru dukesha umunyamakuru wacu mu ntara ya Muyinga Jean Bosco Ndarurinze Ijugi Amerika muramenyere yuko nkano mango misi yose duca tubatahiriza tukongera tukabahuza n'abanyu baba bari mu makambi canke rero abari hagati mu gihugu c'u Burundi Ijugi Amerika ikiganiro iwanyu mu ntara akava ari kuva kwa mbere gushika kwa gatanu nuko rero ni mukanya duca dutangura kubakira
Mapenzi, Heavenly look when I look in your eyes. Beautiful look, you're so good, you're so fine. Be my one, only one, and the only one till I die. With your love, you give me murder.
Wa mbere twakiye ku murongo akaba ari Bernard. Bernard Amahoro. Murakomeye. Bernard, kandi kazina kawe ni gute ukaba wakuye uri he?
Ngaba kazina kanje kandi bitwa nyene arije Bernard bindi ya kabiri. Aba nakinda ilongo Malawi.
Ukaba uri lilongwe Malawi. Lilongwe havuga ibiki ga Bernard?
Asha akazuba keshi.
Niko kaharangwa gusa. Aha, abarundi n'abanyarwanda bari ngaho onye zifashe gute?
Ikabisa shemeza kabisa nyene mbona babayeho nyene nk'abandi bo ngaha nyene.
Bernard ngaho rirongwe uhabaye nk'umukozi bisanzwe canke uhabaye nk'abamwe bahahungira?
Reka jene hajonga, jende hajonga kuheze nyene, muri uyu mwaka nyene mu kwa gatatu niho nagera ngaha.
Kumvo, nimba atari banga?
Oya, jaje nyene hakika nyene hanyuma nyene birapfa nyene mba ndabindiriye nyene. Ndagore kibazo ndayoberwa ubwo ni yerengaje ne n'ibyashibanze bagaruka
n'agora nuko rero Bernard ukabushaka kuno musite gutahiriza abande
Jenga banja kutasha abanyeshuri bo kwiga na kuri gusetse rundo akaba hari umwe mashuri bande yitwa Shimima na Koserat ubwambarange ahangira nkatasha na mama aya mu kirundo nyene muri bugabira Ongera nkatasha n'umugabo witwa Seyo bavigitore akaba asanzwe arongoye ibintu mu yinga y'abadangaza. Ongera nkaramutse na bene wacu baba mu rugari mu yinga bose nkaba ndababwira bati Imana yandanye kubarinda kumbure Imana niyo yasura kuduhuza tuzoheza nyine tuyaje turongere dusangiye n'ibyo dufite.
Urakoze cyane gose Bernard Nzitunga ngaho onye muri Lilongwe Malawi abarundi bari ngaho tijuri Amerika ari abafise ku mutima ibitonde guruganiro vyacu bitandukanye namwe bwe turakeneye ko muza murabi tereramwo agacumu
Yero turakira mu mpango wara n'umutima yenda bishaka gose kubera itugira ngo inoze kubera kira ibintu bisanzwe ya n'ubu njya washirika muvugira ko kumutaga nibunda kuvugirwa ku mugoro bago
iradiya he
iyo iwanyu VOA
ari kuri ku rubuga rwa internet yacu uratwumva ijana ku ijana
ego nta ngorane
ego urakoze cyane gose duce twibutsa ko kuri internet ku rubuga rwa none turi kuri wezi tata akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com urakoze cyane Bernard inyuma ya Bernard twakire Frederic Mamahoro
amahoro cyane
murakomeye
ego meturabumi
nawe akandi kazina n'aka ukaba uherereye amaja
Yewe ndi zewe kwa naima la Frederike habandi anwiti ngozi mwurundi.
Ngozi mwurundi havugwa makiga Frederike.
Makuru na neza lukuli. Mega imeze neza.
Uherere neza na neza majahe ingozi.
Ndi mita muri kajie gisagara ni ruhande yumu kwa mkuru inara ya ngozi. Mkabu za zio mbuka.
Ni ruhande hamwe batazira kubibwa.
Aja kubibwa tukabonzo kisa kuifiremu.
No kurelo, hami ngozi hakawali kuwa vugwa amaki muri kano kanya ga Frederike.
Ino ngozi makuru ni meza yu wabandu wale ya kubikuwa uko pisandu.
Ukawalerusa kanawe kutuguta hili zande.
Chaka muna hili zabazili wande wali muri kumile marangara kumutuba wa kidasha. Nawe tufukana. Amwe nawe kija nye kui ishure jaho bisa kukindoni 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 kukindoni
Eko
muwande la kadiri imba
kadiri imba kahe ni vya shobo kariko vyanse hache haburu guam
ya na kibazo viku muwande la kadiri imba pole pole ya kitoko
pole pole ya kitoko
Eko
rekaturawe inesan kimenye muhinga bugi mzuma na enjenyo ya kwa vishobo lariko ni vya anha haze kuburu guam huko tukwa litubi gusafi
ya na angorani
ugiru musu mizanga hingozi.
Napata fula nikiwa na we. Napenda kutumia ura wangu na we. Napenda ngosi yako laini.
Tukaduse na Françoise. Françoise mi diwe amahoro.
Iriwe.
Murakome Françoise.
Ego turakome kaduse.
Na hata mkobwa cyangwa umufaso nivuga izina kandi kazina kanyu ni gute.
Oya nakavuga nitwa Nzeyimana Françoise.
Jeri vya kera ivyo kutivuga amazina.
Zaidi yake la vijana kuara virus.
Kuara virus. Françoise, utukia kama mura majahe.
Dimunani mungu ya barundi limahama mguanda.
Urakodi chani gose kukaba paso ni mwalinda ba kumbura kubabugi shanga ba kien.
Urakodi na amu kuni mbirak.
Ego, havuga makini na ulenga hoga Françoise mahama mugi kuchuguanda.
Mahama ukoto ingene turashima havugwa mahoro tumeze neza.
Uhamaze igihe kingana gutega Françoise?
Ndahamaze imyaka 2 n'amezi 2.
Imyaka 2 n'amezi 2. Arumvise ko mu ikambi ya ndutariho abashoboye gutahuka bagera ku 301 kuri no wa kane. Bite nawe hari umugambi ufise?
Oya, ya nta mugambi ndagira wo guhongoka.
Kubera iki ga Françoise?
Jewe ndawo numenga umutekano wanje nturamera neza nibaza ko bahungutse ruko babonye bimeze neza kugaho.
Wewe wari wahunze uva hehe none?
Nari nahunze mvuye mu Kirundo.
Mu ntara ya Kirundo ukaba uri kumwe n'umuryango wawe?
Ndi kumwe n'umufasha n'umwana gusa abandi twabasize.
Nuko rero Françoise ukaba ushaka yuko duca tugukumbuza abande?
Nashaka gutasha ababyeyi banjye bari Tanzania mu nkambi y'Induta. Sinzi nabahaye akanimero ngo muduhuze ariko ndabona bitakunze.
Je sinzi ko ari uturere tutameze neza mu gihugu cya Tanzania ariko nituriko turatora abantu baho. Utwihanganira ariko tuzogerageze tubarondere kwa gatanuza.
Ego tuzamukoze nta kibazo. Reka rero nje ndabasuhuza abo bantu bari Tanzania hano umubyeyi wanjye papa na mama. Bari mu nkambi y'Induta ndafise basaza wanjye bari mu nkambi Mutenderi. Hari uwitwa Thierry n'uwitwa Joel. Abo tuvukana bose ndetse niyo bari ba mama wacu bavukana na mama. Ababyeyi b'umufasha wanjye bari Burundi. Baramwanje. Hari na mwamkazi wanjye nawe ari Induta mu nkambi.
Bose ugacifurije iki ga Françoise?
Ndabifurije umunsi mwiza. Ego murakoze cyane.
Urakoze cyane nawe ngahonye imikambi ya mahama mu gihugu cy'u Rwanda. Abafasoni bari ngaho kino kiganiro naco nyene turakeneye kuzatumva utuvugwa hagati yanyu.
Ego.
Mugira umunsi mwiza. Nuko rero ntuti bakunzi bijuje America akaba no kuri Françoise Nzeyimana mikambi ya mahama mu gihugu cy'u Rwanda duce dusozera ikiganiro wanyu mu ntara cuno munsi Diane nahazwe na Innocent Kimenyi turabashimiye nkuko twama mu ruranigwe.
What's up to you? What's up to you?